Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu. Mwiriwe neza mwese nshuti namwe banywanyi ba radio Nzamba gatika kawe sangwe ikaze murano makuru 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 yaranze inundwi kuri radio Nzamba gatika kawe yo kuri uyu wa gatandatu Kigarama 2022 lambda hanyo nzima ni watuma anomajwi abashikira sangwe ikaze mwese aho muherereye. Burundi bwarakuwe ku rutonde rw'ivyigwa mu nama ya ONU y'umutekano vy'imfata kibanza kuva kuri uyu wa kane Kigarama 2022 hafatiwe ku byasabwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo kirongo inama y'umutekano ya ONU. Abagize inama nkuru y'umutekano baremeje ko Burundi buva ku rutonde ariko leta y'Burundi nayo igategerezwa kubanza kwisunga ibyo isabwa, aho hakaba harimo muri rusangi bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu, kubahiriza intwaro rusangi, gutsimbataza amahoro no kunywanisha Abarundi hamwe niterambere ry'igihugu. Ido nido na reverie bazikamwe
kuva kwa 2017 munyonyo mwaka 2020 ubufaransa ari naco kijeje uburundi mu nama nkuru y'umutekano bwaratanze integuro y'ugwandiko nimba uburundi bukwiye kuguma ku rutonde rw'ivyigwa mu nama nkuru y'umutekano ya ONU cangwa bwovanwaho. Nkuko amakuru ava mu begereye inama nkuru y'umutekano bivuga, nuko inyuma yaho hakurikiye ibiganiro mu kinyegero gushika kuwa mbere Kigarama uyu mwaka. Ivyo biganiro bikaba kwarukumvikana hagati y'ibihugu bigize inama nkuru y'umutekano ingene boneka umuti kugira abashigikiye ko buvanwa ko n'abashigikiye ko bugumizwa ko bumvikane. Igice cya mbere cyari gishigikiye ko Burundi bugumizwa kuri ubwo rutonde, ibyo bihugu bikaba byisunga ingene mu Burundi bimeze no munsi. Navyo byari bigizwe na leta z'umwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubiligi hamwe n'Ubudagi. Igice cya kabiri cyari kigizwe n'Uburusiya, Ubushinwa n'umugwi w'ibihugu bya Afrika byasabira Burundi kuvanwa kuri ubwo rutonde, bikaba byafatira ku mategeko agenga inama y'umutekano ko mu gihe igihugu kitabangamiye umutekano w'isi yose kitagumizwa kuri ubwo rutonde. Izo mpande zibiri zavuye zemeza ko Burundi buvanwa kuri ubwo rutonde by'imfata kibanza zibanje gusaba leta y'u Burundi gutera intambwe mu bijanye no kubereza agateka kazi na muntu. Amakuru ava mu begereye inama nkuru y'umutekano akaba yemeza ko iruhande yo gusaba iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, inama nkuru y'umutekano yasabye leta y'u Burundi kudoma urutoke kubagirizwa gukora ayo mabi. Ikindi basabye leta y'u Burundi ni ukwemera gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ibibazo bimwe bimwe Abarundi barimwo bishobore gutorera inyishu. Iyo nama y'umutekano yateye akamo leta y'u Burundi ko yokongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU gushika kwa 31 Kigarama umwaka wa 2021, mu gihe ico gihe arico kizoshikana iryo shirahamwe gushiraho inzego zaryo mu Burundi ingene bizokogwa bikaba bizokumvikanwa hagati ya ONU na leta y'u Burundi. Ku ruhande rw'abategetsi ba leta y'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu barashimira inama nkuru y'umutekano ibakwiye kuri urwo rutonde. Ku rubuga rwa Twitter umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ubu bagiye kwijukira iterambere nka kimwe mu byo basabwa kugira bavanwe kuri urwo rutonde burundu, ariko ntacyo yashimye gushikiriza ku bindi bisabwa cyane cyane ukubahiriza agateka kazi na muntu no munsi katifashe neza nk'uko ibyegeranyo by'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu adahengeshanya kubyerekana.
Iyo ngingo rero yakiriwe mu mahari mape Burundi buhire nk'akagohe kavuniwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura kugira baje mu runani rw'intamenwa basubire kwizerwa mu ntumbero bihaye yo guharanira intwaro ibereye mu Burundi. Umuvugizi w'uyo muhari Liberant Ntibashira kandi avuga ko iyo ngingo ifashwe mu gihe abantu bakibandanya kwicwa mu Burundi atacamira umviriza.
Ikigwa covamwo nuko harageze yuko Abarundi bakunda Burundi bifuza ko amahoro n'umutekano bigaruka baja hamwe kugira bige neza ingorane zihanze igihugu, batorera umuti hamwe, hanyuma uwo muti bawushire mu ngiro mu runani rw'intamenwa rukomeye. Naka mu rero umuhari mapu Burundi buhire udahengeshanya gutera cyane cyane abanyapolitiki bahurikiye mu bisata ari societe civile ugwaruka abakenyezi kugira tuvire hasi rihimwe twicare tuyage turabe ingene twonagura Burundi ingene twoshayura Burundi, hanyuma ayo mashyira hamwe ari ONU ari New African ari EAC ari ishyira hamwe y'ibihugu biri mu ntara y'ibiyaga binini baronke uwo bavugana atari leta gusa no kuvuga urunani rw'intamenwa un vaste rassemblement yo fasha gushayura u Burundi nibaza rero ko mu ncamake nta kintu kinyaka kizohinduka kuko ya mahoro n'umutekano azobandanya hungabana mu Burundi agateka kazi na muntu kazoguma gatotezwa hanyuma oni nayo izoguma itanga amaraporo ibikishije mu cegeranyo kivuga ingene ibintu byifashe mu ntara y'ibiyaga binini ariyo region de Grand Lac kindi nuko harakagohe oni ivuniye opposition mu Burundi kugira bumve neza ko hari kwaragira ko boja hamwe bagafundika ijambo hanyuma bagafasha kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi biciye mu kunama rimwe no kugira umuvugizi umwe
twananye nano makuru makuru yaranze inundwe kuri radio Nzamba. Abasirikare b'u Burundi baheruka kugombogwa bavuye mu gihugu cya Somalia baridoga ko bashitse bakoreshwa imyimenyerezo ya gisirikare ihabwa abasirikare bashasha bacizizwa mu gisirikare. Iyo myimenyerezo bo babona ko isa nibasamaza kuko ubutumwa bari bakeneye bwarwo kumenya ryari bazoronka gahembo kabo bakoreye mu gihugu cya Somalia mu gihe haheze amezi 11 abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Somalia batararonswa agahembo kabo. Ido nido na bonfisi niongere.
Abasirikare bamaze kugombogwa mu gihugu cya Somalia na mu batayo ya 52, 53 na 54 ya AMISOM. Ntivyaboroheye kuja kuramutsa imiryango yabo baronkitwe amakonje kuko batari bafise uburyo bwo gushikira imiryango yabo. Abasirikare bavuga ko bizatumwe nuko bamaze amezi 11 ikonteje abasirikare barundi mu gihugu cya Somalia bataronswa agahembo kabo bavuye mu makonje yabo. Igisirikare cyacu kibategeka kuja mu byigwa bya gisirikare kugenda ingendo zo mu ijoro zirenze metero 30 kwigishwa iby'intambuko za gisirikare no kwirukanga mu mabarabara. Bamwe muri abasirikare bavuga ko ibyo bikorwa biruhisha mbere bitari bikwiye kuza imbere nyabuna bari bakwiye kubabwira ryari bazoronswa agahembo kabo.
Nyabatubwiye mutishe muri reyi yego kwiga ibya ariyema birakenewe mugabo arakenewe utubwiye akaduhumuriza atubwira ati mbe ibintu byabaye nibi hameze uku ucuruza umuntu muri farumasi nikumudigiza mu mutwe yaravuye muri misiyo nta kintu na kimwe cyavuye muri misiyo cyabaye icya mbere kuva iyo misiyo yitwa misiyo ibintu bibaye muri kabuza umuntu umwe ashobora kuduhindeza umuco mukadutwara si ngombwa bashobora kuduhumuriza ni ukuduhereza amafarumasi y'abantu bashingira mu isoko igihugu cy'u Burundi cyo cyonyine kitarashobora gutanga amafaranga ku basirikare bacu abandi basirikare dusanzwe dukorera mu ishyamba rya Ingafurikene bariya rwose natwe twari dukeneye kuronka.
Abasirikare basaba kandi kumenyeshwa by'ukuri ingorane zoba zarabaye kugira ngo ntibaronswe agahembo kabo mu gihugu cya Somalia babiri yakuya ku gihe. Bakavuga ko ari ubwa mbere inteko z'u Burundi ziri mu gihugu cya Somalia zimara amezi nkayo zitaronse agahembo kayo kuva batangura kuja muri ico gihugu.
Kandi icyo dusaba twebwe abasirikare sakene ihumure itubwira uko ibintu bimeze gushona munsi inzego zo hejuru ku rwego rw'ijenero basanzwe batwara ishefu rya forose kabine n'abandi bantu kugira ngo bashobore kumva ikibazo cy'impuhwe z'abasirikare. Ushobora mu nama nta tubwira ati ibintu bimeze uku twumva ibihuha bahuhura ariko turakeneye umukoresha waje atatubwire duhumure hama tureme amazitekani twize atubwire n'ingorane zabaye akatika abandanye bahuhura gahora gakorwa.
Bamwe muri abo basirikare bemeza kandi ko imbere y'uko barungikwa muri icyo gihugu babanza gushikanira bamwe mu batware mu gisirikare. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Nzamba gateka kawe ntibashobora kumenya icyo gisirikare cy'u Burundi kivuga kuri iryo tebagana ry'amafaranga ahembwa abasirikare ya AMISOM biciye umuvugizi w'ico gisirikare Colonel Floribert Biyereke.
Naye mu makuru yavuzwe kuri Radio Nzamba muri nonzwe twiko turasozera abavyeyi barungitse abana mu mashure mu bihugu byo hanze babuze ayo bacira nayo bamira kubera ko batemererwa kuvunja amahera y'agaciro baheze barungikira impamba n'amahera y'ishure abana babo. Aho ni mu gihe kuvunja amafaranga y'agaciro mu Burundi bikoregwa mu ibanki banko gusa naho nyene uyarondera asaba uruhusha akarindira amaso agahera mu nzira canke bigashika naho atanga ibiturire. Ni inkuru tubaza Edi Claude Ninahazwe.
Ufite dufite distance mu ntoki twa kubitanga no kuvuga mere yo kubaho abantu badushoba ho gute
wo numwe mu bavyeyi bavuga ko bamaze igihe bahiga amahera y'agaciro kugira bashobore kurungikira impamba abana babo barungitse kwiga mu mahanga ariko kuyaronka biba urugamba. Amakuru Radio Nzamba ikura mu mabanki atandukanye ngo nuko ibaye inkuru y'igihugu yahaye uruhusha ibanki bankobu yonyene kuba ariyo ivunja amafaranga y'agaciro nkuko byemezwa n'irisoko ryacu.
Banko byo niyo mitanga amadevize n'ubuca ari mushasha arondera ayo mahera y'abana bagiye kujya hanze bakubaza ngo konti wahora uyifise ngaha, utaba uyifise ngaho barakwirukana ngo byongera muri banki wahoramo. Banko buriya niyo itanga amadevize.
Abavyeyi bamenyesha ko ubu basabwa kwandika amakete kandi bikaba bisaba kuba ufise ikonti mu banki bankobu. Ubu abo bavyeyi bakaba batagirayo bacira nayo bamira mu gihe n'abasavye inyishu ku makete yabo inyishu yaheze mu nzira haraciye iminsi. Amakenga akaba ari yose kukungene abana babo bagiye kubaho mu mahanga iyo barungitswe kwiga.
Ishigiye kukubyunyura basubye yuko babihagaritse ngo ubunye ngo ntibatosubira gutanga amadevize ngo bazohora batanga minerivare yonyene ngo fe de subsistance ngo ntibatosubira kuzitanga, ni ukuvuga amahera yo kubaho. Abandi badushobaho gute?
Twagerageje kurondera uburongoyi banki bankobu kugira tumenye imvo z'iyo ngingo ariko ntibirakunda kuri telefone yiwe ngendanwa. Tubibutse ko leta ibicishije mu ibanki nkuru y'igihugu mu mpera z'umwaka w'2019 yafashe ingingo yo kugara amazu yose akoregwamo urudandazwa kw'amahera y'agaciro kugira inagura ifaranga ry'u Burundi cyari ko rata agaciro ku murindi udasanzwe.
Arakoze na mugenzi wacu Edi Claude nini nahazwe anu makuru yanze inondwi kuri radio Nzamba gateka kawe mukanya cyobandaniza mujanye n'amagara y'abantu.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Twababwiye ibice 30% by'abagendana umugira wa sida mu Burundi basanganwa indwara z'igitigo hepatite B na C, ari nacyo gituma hakenewe guhimiriza abanyagihugu kugira abandura bagabanuke. Ako nakamo katewe n'umushyiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonye nganda sida muganga Tadendi Kumana. Hakaba hari mu birori hivyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wo kugwanya sida hari kwigenekerezo rya mbere Kigarama uno mwaka. Urundi ngo bwihaye ihangiro ry'uko mu mwaka w'2030 ata muntu azoba acandura umugera wa sida. Umviriza Tadendi Kumana.
Nakashije soro muri kigashati dakira hari kuko mu gihugu cyose 2010 badufise abene gihugu bagena n'umugera wa sida bagera kuri 6% aho 2017 mu Burundi ibonekeza ibice ubusa 9%. Iyo ntambwe rero twateye iyo dusamaza kuko ihangiro mu Burundi nuko 2030 tuzaba tugeze ku busa 9%. Ivyo rero ikazodutuma ahubwo tugwiza ingufu kugira ngo n'umugera w'igitigu utera hepatite B na C tuwugwanya. Ni kubera yuko imigera itera indwara ya hepatite B na C nawo nyene wandura biciye muri burya buryo abenegihugu twanduramo sida. Ni ukuvuga rero ko mu kwikingira sida birashoboka yuko tuba twikingiye n'imigera ya hepatite B na C. Imigera rero irafitanye isano rinini n'umugera wa sida, nicyo gituma turavye abagwayi bagenda n'umugera wa sida 30% muri bo usanga bashitse n'imigera ya hepatite B na C. Ivyo rero bizodutuma dushobora kugwaniriza hamwe iyo migera uko ari itatu.
Naye mu gusozera ano makuru makuru yaranze inundwi kuri radio Inzamba, ikigega cy'imiliyaridi 9 z'amafaranga y'amanyarwanda nicyo kigiye gufasha impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'abanyarwanda baba hafi y'amakambi y'impunzi. Icyo kigega kikaba cyashinzwe na leta y'u Rwanda ifatikanije n'ibanki y'isi yose, kikazobafasha kwiteza imbere mu bintu bitandukanye. Ido nido na Odasi Nimbona.
Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru Igihe mu nkuru yacu yo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 uno mwaka, icyo kigega cya miliyaridi 9 mu mafaranga y'amanyarwanda, ni ukuvuga imiliyoni 9 z'amadolari y'abanyamerika, kizofasha impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'abanyarwanda baba hafi y'amakambi y'izo mpunzi. Uzokwaka ingurane iri munsi y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amanyarwanda, azoriha ibice 50%, ikindi gice kirihwe na banki y'u Rwanda ijejwe iterambere BRD, ari nayo izobika icyo kigega. Uzosaba ingurane iri hagati ya miliyoni 5 na 25 mu mafaranga y'amanyarwanda azofashwa kubice 40% ayasigaye ayirihire nayo uzokwaka ingurane irenga miliyoni 25 azofashwa kubice 30% ibice 70% abyishurire kubwa madame Karemera Claire arongoye umugambi imbere avuga ko uwo mugambi ufite intumbero yo guteza imbere abanyarwanda no gufasha impunzi mu bikorwa byo kwiyungunganya.
Arakoze Audace Nimbona, ariko nitwosozera ano makuru yaranze inundwi kuri ya Dunzamba. Tutibutse bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu n'ubu bakivundiye mu buroko hariya mu ntara ya Bubanza, abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakabahagaritse kwa 2022 gitugutu mwaka wa 2019. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakabahagaritswe mu gihe bari bagiye gutohoza ibijyanye n'intambara zariko ziravugwa muri komine ya Musigati ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru bane n'ubu akaba atana kimwe bariko barazira uretse ko bakoze umwuga wabo nk'uko byamenyeshejwe n'amashyirahamwe atandukanye y'abamenyesha makuru y'abampuza makungu nayo mu Burundi. Radio Nzamba n'ubu ikaba ibandanya kwifadikanya n'abagenzi bacu bari hariya mu buroko mu ntara ya Bubanza. Tubabwire yuko ejo buzoca nino ngaha duce dusozera ano makuru yaranze inundwi kuri Radio Nzamba agateka kawe. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye. Yakoze n'uwari impunga bw'ivyuma Lambert Niyonzima parfum ndasigana nkaba ndayifurije kugira weekend nziza.
Ngiye Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inundwi.